ati mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio Free America isananira i Washington DC mu kirere mu Kinyarwanda urundi mutwemerera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwemerera ku FM 104 ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ni Frederic Mutikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politike, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiye ko akaba ajejwe ibibazo bya politiki n'imigendanire mu nani Senared, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe Parseme, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakora Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro, nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri bazira bafitiriza yuko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara igico nuvuga ni uko ubutware tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza mu ngozi muri imyaka indwi, abashingamateka n'abandi batsuba bayoboye bacishwa ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe nibaza ni uko amatora yamavaho mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macango bake baravuga, hariho byinshi bane bavuge kuri intwari yari igize iminsi ihari, barangire ngo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma rubirubirwe mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi burangire bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Bisanzwe ingingo ari nk'iya sentare na byinshi umuntu ayivuga ko ari bisanzwe yakira nyine, wumva ari sentare rero ko ari igashinga ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko urumva ni sentare kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari abayatabyaryohe bitaryohe cyangwa byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva banatuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuzabiraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barashobora kuzahabwa tuti ibitwara bibonye kumbure two bitunganye uku yokura imari gusumba hako wasanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe n'amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iyo hari ibibazo nk'ibi birinda kuba arashaka kwitunganya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavuga bati turamukeje problema hari ntasubirwamo yimvira yo kwivyo ni kwibihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere ibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bateye kwimbere mu bijyanye no kwitunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushira ntahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwabyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukurikira hahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni gukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuvibwirizwa shingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nkinka zirya za East African Community petetio ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa shingiro ni gake cane gose ishavuriraba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo vy'u Burundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari bibondo vy'u Burundi bisubiye kwasi ku buzima
Fosani Komana mwihweje ibirego byashikirijwe mu kihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenzuje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari by'abantu bashikiriza ibirego kuvuga ati ikipe canire kandi ibyo ni bisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi yifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu ivyo sentare ivuze ntibiba bikingana n'ivy'abantu bavuze mashirahamwe kunuku nico gituma navuga ati hari ivyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwiriza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatora utwo tuntu tw'utunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare agiye kubahiriza ibyo bashimye kubera twari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazaba bakibasha atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akazaka ahubwo ndafisise uwuhejeje gutsinda uhejeje gutonga ni imvira y'uko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana kango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyumva ko ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyene nico gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyene bo ni sentare nta kundi mugabo komyo sentare abari hanyuma ikavuguruzwa nico gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu ico bita gushyira abarundi hamwe kurasamba ariko mu bantu gikomeye cyane ibintu by'ibyo byashize
katugaruke kuri mwebwe mushe ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu byose bitore umuti ibintu musaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kubyivugira mu ntuzenya mu majambo yagiye arashikiriza Burundi n'abarundi igihe ariko ariyamamaza hariho ibitari bike yagiye arekura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu bakora ibibi bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yaravuze ati je ntavyoshaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bare bamutoye sentare niko yarabishikirije araba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
egome ico kibazo cy'impunzi tura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushya nahe Faustin ndikumana nawe nyene agicashikije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha
ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari ibyo amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviza bose akabigera atakuba mu ofisi ibyiyumviro ibiki gufasha yuko ho umwuka n'abo barundi bose bari hanze biyumvamo ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha ko ejo abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira ibyo abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezerewe Burundi ntagira usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugireje abarundi ubushomeri iby'igiturire iby'agateye akazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nabo byayituze n'abikorera utwabo bagaherereza bakarura ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegembo kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi wabo hari wa gatandatu yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko watasa n'utahuje ibyiyumviro aravuga kuza kati akazi na muntu by'igituriye kutaziyangani ayicanye kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine ubyegome birahinduka
Ego medika
ko n'ibyo ndahinduka ngo bahari umugambo ari wahagumye harabaje systeme cyase niko twagiye turanabibona
mushera he bari cyakwa Louise namwe ndabona ko na kanya ikana telefone za zagora nyine shaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kuvyerekeye ikintu muri lanak na muri kira Burundi mwakiriye inyingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi
o inyingo twayakiriye rumva y'isentare igi ishikirije ingingo nima nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo asentare ubaheza ugashingiro atahandi yungururizwa cyo byakira hanyuma kandi nuwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi namwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'ibyo umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya gwego gw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi babiringaho bitaba bimeze neza ubwiza utorera umuti nabyo nyene rero cyaheza twamusaba n'icyo gituma nibaza ko ni nama nari mwe yari mwize nyene kugira ngo tutegure
mu majambo make ivyo bintu mwifuza ko rurangura n'ibihe
ivyo bintu twifuza ko rurangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma wosanga mbere n'amatora hama hari n'ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu kugira atore kubera akenye kama akantu kinica ntigizaga catora nabi ugasanga rero bavuga yuko bigenda nabi kwetu icyo ni cya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri itunga ry'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bapfungiwe ibyiyumviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hari impunzi dufise n'izitahe zize kudufasha kubaka igihugu
yego meye mushenahe mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afurika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze kuryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfuka n'abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo yereka niho niyo nziko icohetse kagabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye gukwira by'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho muri kuduhaye imbibi z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibibeshejeje agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuranyere bifite kugira kandi yari yarasanzwe kandi yari yarasanzwe ahubwo bashabandanya bakaba icyo kibazo kiri mu bya mbere cy'igihugu
Faustin Komana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanya politike cyane abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyane mu bindi bihugu byo muri Afurika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzizura abarundi bose ngo atahuke yoba nk'iyihe
bwa mbere hoho no gwafara ugufita sine na mu Kirundi gufatira kuri nka mushashije burya ari murongozi mushasha habari gihimbe hanyuma nkuko yo kumva ati umukuru ahujya byanditse yuko umutegetsi aba ari umusuku w'abarongoyi akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihango urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu kamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu ashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye akafata ingingo akagira gute kugira ngo ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo uze ko kwezo national yo guhera kuri kandi birashoboka kundi bantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbere cyako Aloyiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi kumunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibaza.
Ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse wibuka muri 2005 haba amasezerano y'Arusha hari impunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba camusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho ico ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu ico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutaravugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo ari habuze uko kutavugana niko kwari kubuza uko kuvugana. Turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kitabo kibazo ashira mu ngiro n'ugara n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abo impunzi z'ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituka tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyato by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibaza.
Ego mushana Faustin Ndikumana mwishirame parsema mura kanguri abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere gatoyi bagasubiza inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo n'ibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mbwabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwiriza shingiro bwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret de l'imie en Europe birahinduye ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kucyitwa dialogue na débat eba no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviza abantu abashikiranganji amashyaka ugwaruka iyo rero ilo de ngodi de ngodi shock des déjà il a rimye yo uwo mwuko hari ibintu biratitera bikaze biratifunura bije imbere nico gituma abantu bibaza yuko urambye bahije ucari kigeze hari hageze kabisa yuko izo deba disuira abantu bagashikiza ibyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuwa nyine ingingo nyine guhagushikiriza ibyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwasi uva ngo uri umwana cyangwa n'ibiki burya umwasi wo tuba ari umunyamahanga ushobora kuba igihugu kanaka n'umwasi wacu kuko kishaka inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora kuti reka tubumvirize reka muje hari umuvugane hanyuma iyo diyaro ryirabo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo diyaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavumwononya ahandi ho nibaza yuko ibyangu mu byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushashe ucayifata
ego me moshe na imame serasuye ko indiane za moko ubutegetsi bubi byararanze Burundi kuva Burundi ukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batere imbere ntibasubire inyuma batere imbere mu byumviro batere imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe zo bankibi
ahanini ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye umuvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babaribo baronka icyicaro cya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bariko arakwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka uko ya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene icyo bapfutse nabo bishobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricya kwaloiza kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
bo bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwegwa Abarundi nuko mu Gifaransa mu kirundi biragoye mu Gifaransa le changement de mentalité hari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka no kuvuga ko ngira ngo kuko Abarundi babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo no kubera mu bujije intara ubwoko ngo niho muzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko no kuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize babimunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa ugakurikije abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuka ukuntu ibintu byogenda ugacubishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira gutera imbere
murakoze barashya ko Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe na Mese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwateye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
ndakurikira abashimiye
Kira nitole Mubaze Murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenye umurundi kazi Tuveshe muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa nibindi none cyo wakora umunyagihugu reka nawe mutegetsi aranira gateka kabo ndi